Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Mureza mwatu gano Radio Indundi Culture kasi makuru tukwa bateguriye, zimwe mu ngo nkuru ziyagize. Abanyagihugu barimira ku mutumba rumotomoto muri zone Gihanga komene Mpanda intara ya Bujumbura baridoga ko gushika ubu batarashikirwa n'ibikoresho byo kuvomera bita motopompe mu Gifaransa zaheruka kwemegwa n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi bakavuga ko haheze igihe uburimyi bwo muci budashoboka kuri uyo mutumba. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarayatanguje ku mugaragaro ishogwa mu makungu y'ubutare bucukugwa hano mu Burundi. Ishyirahamwe Olicome rijejwe kugwanya ibiturire n'isabwa ry'amatungo ya leta rivuga ko kugira ngo iryo shogwa ry'ubutare rigire koko akamaro ku gihugu ari uko gucukugwa ndetse bukanashogwa ku mugaragaro. Bamwe politike n'abarongoye amashyirahamwe ya Dani ibyiciro bya politike mu Burundi bavuga ko batewe impungenge n'uko gushika ubu hari inzego zitaratangura gukora kuva hatanguye gushyirwa mu ngiro ibijyanye n'indinganizo nshasha y'intwaro mu gihugu amezi ariko araba batatu. Aya makuru hamwe n'andi ni mu kanya sangwe ikaze.
Radio Indundi Culture.
Nge kwa ikaze mura no makuru abanyagihugu barimira ku mutumba rumotomoto muri zone Gihanga komine Mpanda intara ya Bujumbura. Baridoga ko gushika ubu batarashikirwa n'ibikoresho byo kuvomera bita motopompe zaheruka kwemegwa n'umushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi bavuga ko haheze igihe uburimyi bwo muci budashoboka ku bantu ba mikoro make muri icyo gice gushikaho haba abananirwa no gutunganya uturima tw'igikoni. Abanyagihugu basaba ko ibyo bikoresho biboneka nk'uko vyemewe na leta ubuyobozi bwa komine Mpanda ariko burabahamagarira gukorera hamwe kugira ngo aba mikoro make ashore kuronke ivyo bikoresho. Ni mutubaza Adolphe Njimbere.
Na karere muri rusangi gasanzwe akenye mwamazi bubanza kubera hamwe ingomero zahora zivomera imirimba zitagikora amazi y'inzuzi nka kajeke rusha muri ico gice tujya ziragabanuka. Abarimye rero bari biteze impinduka bumvise ivyavuzwe no mushikiranganje ajejwe burimye mu gihe cici giheze basa nabihebuye.
Imirima yiwacu ubiruma bijya bavuga ubyo kurima muci ikuma
atari motopompe bakoresheje hose harumye hari ya hose hari bijya bigori hajya hose harumye ntaruzi tugeza kuwashika.
Abo banyagihanga mu kwigwana ko bati duhitamwo kwigurira ibikoresho byo kuvomera
nitwe twiba ko tukigurira ama motopompe bene gihugu
kuba amikoro abayabaye ariko ivyo ntibishoboka ariho basaba kivyo yavuzwe byo bashugwa mu ngiro
muri ibi byimbumba rugo. Indinganizo ihari niyo yo kunywesha kira kigomera ikigomera kimwe kikanywesha ijoro rimwe hagaca hairindwi zibiri kugira cyongere gushikira.
Ubuyobozi bwa komine Mpanda bwemeza ko kuvomera imirima bikiri ingorane ku barimyi ba mikoro make bukaba burahamagarira abadashoboye kwigurira utwo dukoresho gukorera hamwe kugira bakwize uburyo bisaba. Uyu ni Leopold Ndayisaba aramuswa komine ubu
banyego nta buryo bafise no kubandanya dusaba ko bashobora kuja hamwe abantu bafise nk'imirima itanu bashobora kuja hamwe kambere ni deni bakaca barima ibihe byose bisaba yuko duhinduka bisaba guhinduka mu mutwe.
Kwigenekerezo rya 10 mu kakaro uyu mwaka mu kiganiro n'abamenyesha makuru umushikiranganje yarajejwe burimye n'ubworozi ico gihe Prosper Dodiko yari yaratangaje ku buryo bwo kuvomera imirima ku bafise indimo ndende bwahinduwe ku buryo ibyo bikoresho bita motopompe mu Gifaransa bitangwa mu biro bijejwe burimye mu ntara yariyo yose gutyo bitangwe nk'intizo ku barimye babwirizwa kubigarukana bahejeje kuvomera biheze bishikire abarimye bose bavyipfuza kandi binabungabungwe gusumba uko vyahora mu myaka yahera.
Adolphe Njimbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yatanguje ku mugaragaro ishogwa mu makungu y'ubutare bucukugwa hano mu Burundi amatona arenga 500 y'ubutare butandukanye akaba ariyo yajanywe mu gihugu cy'Ubushinwa. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asigura ko ishogwa ry'ubutare bwa mbere rizofasha mu kugura ibikoresho byo gucukura ubundi butare ndetse no kubuhingura hamwe rero no kugura ivyo igihugu kidafise kurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Turabona ko Burundi butunze bufise ugwaruka bufise rufise inkomezi rufise ubwenge tukongera tukagira iryo tunga none habuze iki kw'abasoromyi bahari hanyuma n'umurimo ukabuhari nico tuba twace twigira inama tuje hamwe no gwaruka dusaba turafise ugwaruka gw'inca bwenge bazi ibijanye n'ubutare bazi no kubumenya aho buri. Ubwo gwaruka rero tuca tuja hamwe tuvuga tuti uwo murima weze wo dupfa kubusa kubera iki duvise inkomezi. Umwimbu twamaze kubona umwimbu munini cyane muri aya mezi abiri ariwo utwereka ikizovamwo muri uwo mwimbo rero muravye aha muriko mubona kumabuye ariko hariho za corta casterite nubundo gwaruka ruriko ruregeranya bimba begeranya nabo nyene turiko tavyegeranya tuzobishora nico gituma ikintu umwizero yuko dushoye hanze natwe turaronka ya mahera tujana gusumisha ivyo dudakora i Burundi ivyo tutagira i Burundi ntivyari navyishye cyane kuko tumaze kubona ubutare hari n'ivyo twara tugurira hanze ubahubwo tuzoronka mahera kugura ama machine yo guca tubikorera gahi wacu niko bigenda mwiterambere dutangura dukora ivyo amaboko mugaba yo tukuye naya cagura ayandi ma machine ama machine yo kugwiza umwimbo twongere mu nyuma tugire na ma machine yo guhingura gushikaho natwe tuzoshora ibikoresho twakorenga ha Burundi
agatayishira hamwe gicinze kugwanya biturire isagwa y'amatungo ya leta Oricome ribona ko kugira ngo iryo shogwa y'ubutarere girire koko akamaro igihugu ariko bwo cyukugwa bukanashogwa ku mugaragaro Alexine Muraje je kumenyesha makuru muri Oricome avuga kandi ko icyukugwa y'ubwo butare ryo kugururirwa abo bose babishoboye tumukurikire
mishira hamwe Oricome dufata ico gikogwa nk'ubutumwa buhawe abarundi yuko igikogwa cyukucukura no kugurisha ubutare Burundi bigiye gukogwa ku mugaragaro uko ubutare bw'u Burundi bwari busanzwe gushoka mu makungu kugira rero ubutare bw'u Burundi bushobore kugirira akamaro abarundi nuko hofatwa ingingo ziboneka zituma ibikogwa byo gucukura no kudandaza ubwo butare bigirwa ku mugaragaro kuvuga ko isoko ryo gucukura ubutare bwo kugurirwa abantu bose babishoboye kandi bafise uburyo bwo kubikora nyuma abarundi bakamenyeshwa cavuye mu bwo butare isata cy'ubutare ni kimwe mu bisata byitezwe gusahiriza mu gushikira ya mbonoka zoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'u Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2063 kandi ico gisata coterera byukuri mu gihe ntunganyo yacu yoba imeze neza mu ishamwe rikome tugasaba ko hakwiye guhindura gushigwa imbere ibijyanye no guhindura ingendo ku batware no kubahiriza amategeko ngusimbataza intwaro ibereye no gukorera ku mugaragaro
Radio Indundi Culture
Leta Burundi ivuga ko iri kwirahimiriza ababwizatunga gukorera mu gisata cy'ubworozi bw'inzuki mu iganiro cy'umushikiranganje wa mbere abajeje intwaro n'abagwizatunga nyene cyabaye kuri wa mbere abasanzwe bakora ubuvumbi mu Burundi bashikirije ko hari abaturira imizinga yabo ndetse ntibanahanwe bagasaba ko ingingo zofatwa kugira ngo ubwo bworozi bw'inzuki buteziwe imbere inkutubaza Jotan Iratuzi
Saba ku musozi ubona harimo ibiti bikwiye
uyo n'umushikiranganji wa mbere Nestor ntahuntuye ariko ahamagarira abagwizatunga korora inzuki
gutije mbishize umutahe mu by'inzuki ndafise ibitiba igihumbi naragayemo ibintu ukoresha iki igitiba gusa ukatushira hejuru ukaturindira yuko zitaha ariko umutahe ni munini cyangwa iyo projet ni nini
yunganirwa n'umushikiranganje mu byajejo harimo ibidukikije Kariniya Mbarushimana ahabereka akarusho
rero bikwiye ariko anubuki gushimwa akwise ibihugu bya mbere bifise ubuki bugeshe buhurumbirwa na benshi
Jean Marie Ndoricimpaye haheze imyaka 10 ari umuvumbi aremera ko mu bworozi bw'inzuki harimo inyungu nyinshi ariko ngo inzuki zitera zihona kubera imiti yo gupompa ibitegwa aha ngo hari nabononera abavumbi
hajeho amategeko ruhasha y'abantu bonye abandi ariko bireke inzuki ugasanga ari abantu bagiye batumizinga bava mu nzuki zirabajya kandi inzuki ari ku mutingi itajyana mu gihe kibamo n'abantu hari imizinga yapuriwe muri kitoke biraheruka nyine
umushikiranganje wa mbere Nestor ntahuntuye ati izo ntambamyi n'izindi ziraduka iyo umuntu atanguye igikogwa igikenewe kubwiwe ni ukuziga
bizokwigwa mugabo umva hari imiti umva ishyira porogaramu yindi tukaraba iyo tuyikurakora ukora uhura n'ibibazo ukarondera ukuntu bitorera inyishu
kugira ubworozi bw'inzuki butera imbere harakenewe ingingo mperekeza nk'uko abaraho bazisavye uyu munsi ikiro cy'ubuki kigugwa ibihumbi 17 n'amajana 5 mu mafaranga y'amarundi
arakoze Jotan Iratuzi bamwe mu banyapolitike n'abarongo amashyirahamwe adandi by'ijoro bya politike bavuga ko batewe impungenge nuko gushika muri kino gihe hari inzego zitaratangura gukora kuva tanguye gushyirwa mu ngiro ibijyanye n'indinganizo nshyashya y'intwaro mu gihugu amezi atatu ariko ararangira. Bavuga ko ibyo bitumwa nuko ingingo ishiraho iyo ntunganyo nshyashya isa niyafashwe itizwe neza mu gihe bamwe mu bahinga mu by'ubutunzi bavuga ko bica bigira ingaruka mbi ku ikoreshwa ry'uburyo bwa leta. Abo bose bagasaba ko hosubira gukogwa ivyigwa kugira ngo iyo ntunganyo nshasha ije mu ngiro bihagije. Ni nkutubaza Odilon Kejimana.
Intunganyo nshasha y'intwaro mu Burundi kimwe mu biteye amakenga bamwe mu banyepolitike n'amashirahamwe amwe adaharanira ibyicaro vya politike. Bamwe bavuga ko araho inzego zitarajaho kandi himirije yandi matora mu myaka ibiri nkuko Gabriel Banza witonda arongoye umugambwe wa PDR abivuga.
Découpage administratif yagiye muri 2023 bavuga ko inzego zirazijaho ari uko amatora aheze mugambe datatera aheze inzego zaraba hanyuma bagira ko 2023 tugiye tujye mu matora abantu imitwe igiye gutangura gushuwa cyo bitera ikibazo rero iyi instability politique nayo nirimwe mu bituma ibi bintu biza.
Undi afise amakenga ku kuntu bimeze inyuma y'iyo ntunganyo nshasha ni Gabriel Rufyira arongoye Olicom ishiramwe rigwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo y'igihugu abona kwa kwiyabahinga
vya matekupaje administrative vyabaye hadahindutse ukungene leta yumvira gutunganya ibintu je mbona ko n'ibintu bizavamera nk'ibindi byose umunsi gore depuis 2005 incuro ubushikanje buza guhiruka yitatone maturimwe mu vyintwaro je mbona yuko turondera abahinga bavuye hanze batwigire ukungene igihugu cobandanya sino turashaka kubona ibintu byose vyahagaze sa savoir
Leon Singenda koma nayigeze kurongora inama nshinga mateka y'u Burundi wavuga ko iyo ntunganyo shashi itizwe neza ibishobora gusubiza igihugu inyuma.
Iyi reforme yahabaye nta mateka araboneka cyangwa atatu nimba ariko aravuga nta mateka ariho abantu bamwe barazwa mu kwabandi bagatwagwa abandi ni vurugu ubu n'abastanteri n'abagi bose ni sibinaje ndibazi byariyo ndibazi byo barimo bamwe bavuga bazuba muri ma ministere abandi bavuga ibibazo abandi bavuga biriya kubera ata mateka ariho ndawuzi byarivyo bizotuma ahubwo nakahwa gahubuka.
Iyo habaye intunganyo shasha mu gihugu bisaba ko na leta icishiraho n'uburyo bugenwa n'itegeko nk'akaroro ku ikomine kandi kigenga nk'uko muhinga mu by'ubutunzi Diomede n'interetsa bisigura.
Wewe ugabanu ya makomine ucuva ngo tugira ko ni mengo nzinze ndabirabaje komeza ashobora gukora zitera imbere batazaye nka 15 kwijana cya 20% bakabivota bakabishyira muri loi budgétaire amazone ntaruba ubu bavuze ko rekomeza 11 departements bazi bakare komine washemwa amabiro ni equipement n'ibiki bicanga
intunganyo shasha mu by'intwaro ikabatanguye kuja mu ngira inyuma y'amatora y'abashinga mateka n'abaje nama mu komine kwa gatano kwezi kwa gatandatu uyu mwaka.
Arakoze Odilon Kejimana hagati wa rico kibazo ntigihakanwa n'umushikiranganji wa mbere wa leta ya Burundi aho yari umutumire kuri uyu wa kabiri imbere y'inama y'amashinga mateka n'inguza mateka zikoranye n'Etoile na Ntuye yavuze ko abakozi b'amakomine cyane cyane babaye benshi ubu badafise ibiro bakoreramo ariko ko kugira ngo abakozi baronke aho bakorera leta itegekanya ko hokotwa amazu aho bishoboka ahandi naho hubakwe amazu azokoreshwa nk'ibiro. Yavuze rero ko leta yamaze gutegekanya imiliyardi 10 zagenewe ibyo bikorwa kuri kimwe cy'andi mabiro ya Burundi Nestor Ntuye.
Uravye abakozi bazoja mu ikomine henshi uzosanga bataronsa aho bakorera amazu uzosanga ari make naha rero muri leta turiko dutera turaba ko bizohava bigenda hari n'igihe bizoba ngombwa yuko tuba turakota kugira abashobore kuba bararonka aho bakorera uko igihe twagira iyi bije twari twarashizeho linye bijete iriko 10 miliyari ubu rero nivyo tuzoca dukora aho bazoba bafise abakozi barenze canke ibiro bitabonetse zoba ngombwa ko dukota mugabo hariho kandi naho amakomine amwamwe azobura aho dukota ivyo nyene tuzoraba ukuntu tuca tunyaragasa turabe uko twokubaka kugira bashobore kuronka aho bakorera. Ivyo ndabivuga nka komine mvukamo komine Gisuru kwa mukuru wa Nyabitsinda nabona umengo aho tuzokorera bizogorana kuko nta mabiro ahari kandi abakozi uravye ama departement kwari 11 kwacushiramwo ama service muri chaque departement chaque service kabifisemo abakozi uzosanga ari abakozi benshi bari mu ikomeye saho bakorera gusa hari n'ibindi bikorwa merekeze uburyo bwo gukoresha ibikoresho byo gukoresha yabizo mpapuro yabaje ama ordinateur yaba ibikoresho byo kwiyunguruza ivyo byose nibajaho tukabona duti naba naba bizosaba yuko iyi bije muri revision budgétaire tuzogira tuzoca tuvyinjizamo ndetse imbere yuko revizio bijetere na hiba tuzoba turi ikora kuri ayo mahera iyo linye bijetere twabaye turashiraho iriko 10 miliyari abaye make naho tuzoba turarondera handi tuyakura tube turagira transfer nkuko bisanzwe vyemewe muri gestion bijetere.
Nestor na unuhiru mshikiranganji wa mbele wa leta yuburunda wa jeju gibisa tebita nukanye bategerezwa gusaba inyeme za buguzi mungu koresha mafuranga bahabga muri wa mugambi wa leta uzwi nka bije programe utazo wikora agategerezwa kumenya ko zo ya bazwa wichie mkumbaza inyeme za buguzi atavyerekanye iyo ndongozi ikazobwirizwa kuriha aya mafaranga ivyo byavuzwe na Staninge Ndakumana avugira ikigo Oberg ijeje kugaranya makuru matagisi inyuma inama yo gusigurira abarongoye bisata bitandukanye bakorera mu ntara ya Burunga hari kuri wa kabiri tumukurikire
nishigwa mu ngiro y'izingingo itegeko rikurikizwa uko nyene ryanditswe nico gituma atawohirahira ngo agure nk'indongozi igisata umuntu atwara igisata runaka yohirahira aka ngo agure asubire gushorera umuntu atamuha fakture urumva birafatwa ntibiraba ngo nivyo kwanaka ngo nivyo ngo nivyo gisata ingingo ziguma zifatwa uko nyene bishitse akaba yashitse iyaja hari hamatohoza azoba kwikoreshwa ry'amafaranga yari yahawe no kuvuga mu kuzo justify mu gusigura mu gutanga raporo y'amahera yakoresheje azotegerezwa gushirako amafakture elektronike no kuvuga ntibarindire rero ngo ko ntafashwe ntacu naho utofatwa kubera Obel itari hose ushobora no kubishikana ariko nimbujejwe igisata cha leta amafaranga yose baguhaye yo gukoresha muri ico gisata uzotegerezwa kuyasigura ivyo waguze uzobisiguza ifakture sukwandika gusa ngo naraguze iki ngo naraguze itara ngo naraguze ngo intebe zingahe ngo naraguze ibi utegerezwa kubigurira abantu bari hamakori n'amatagisi baguhaye fakture iciye mu kamashini nyabwo
muri gahiganwa ryo ku mugabane wa Afrika ryo gusiganwa ku makinga mu gwego rw'abigeme ku musugira kane w'iryo higanwa gitabwe n'abasiganwa ku makinga bagera kuri 27 bava mu bihugu indwi byo ku mugabane wa Afrika umwigeme w'umurundi kazi Odette Nsengiyumva yasuye kuba uwa mbere kuri metero 48 yakoresheje umwanya ungana n'isaha imwe minota 37 n'amasegonda 50 akaba yakurikiwe n'umunyakenyakazi Monica Jerimo Kiplagat amurushije minota 2 n'amasegonda 26 aho uyu munsi gusiganwa byabereye mu ntara ya Butanyerera tubibutse ko iryo higanwa ryatanguye ku kigero cya 5 gitugu tuno mwaka rikazurangira kwa 11 za kuno kwezi nyene nukurura makuru twateguriye ntano cyo turangiza kuri no mugoroba mwakoze mwese mwateze amatwi nabaje mu mpinga bw'ivyuma nakufura ivyo rube ntwari mugira ibihe byiza murakoze
Ejid Nahayo.